Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Jamii kwenye kwa shikiliza rigani vya vyom kirundi mchirwanda mara mtetezi mwezi mmoja tazama tui imusi ni kuambere tariki umunani ukwezi kuchumi mwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Undikije
uno munsi tuka yuko ariko arafasha bananiwe kuko uruhara rumwe nibwo rwatsinze
iyo ni liberal bashira kandi yaserukira ishyirahamwe Burundi Solidarity International y'abarundi baba mu bihugu bitandukanye byo ku isi
nibaza yuko ibyo kuvuga yuko umuhuza yohinduka canke hagatoga ubundi umuntu umenga ni ibintu ijo hapfa bituma ikiriho kiguma cungerekana
iyo nawe ni Pamela Mubeza arongoye urunani rw'abahanira inyungu hamwe n'agateka k'abanyagihugu bose bavuga ku muhuza w'ibiganiro by'abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania inkuru hamwe n'inkuru yerekeye urwaruka n'abafasoni batishimiye uruhara rwabahariwe mu biganiro by'abarundi turazigara kuko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubashyize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyse Bigirimana. Aloyse, umwanya ni wawe.
Maramutse Frederic ndamutse baduteze amatwi. Abantu 39 barafuye bahitanywe n'isanganya y'ikamyo yari itwaye igitoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nkuko byashikirijwe n'abategetsi ejo ku munsi w'Imana. Perezida Joseph Kabila yaciye ashinga ikigandaro cy'iminsi 3 cyo kwibuka abo bafuye. Iryo sanganya ryabaye mu gatondo ku munsi wa gatandatu igihe ikamyo yari itwaye igitoro yasekana n'iyindi modoka ku birometero 120 mu burengero bw'umurwa mukuru Kinshasa. Umushikiranganji wo gutwara abantu Jose Makila hamwe n'uwamagara y'abantu Oli Ilunga bavuze ko abantu 20 bafuye ahabereye iryo sanganya nyene abandi 19 bafira mu bitaro. Abanyagihugu muri Kamerune baritabiriye amatora yo guhitamwo perezida wawo mushasha mu rutonde rw'umunani bitoje barimwo perezida Paul Biya w'imyaka 86 y'amavuka amaze imyaka 36 ku butegetsi. Abarorezi b'amatora barimwo abo muryango umwe bwa Afrika bari bavuze ko batazoja kurorera mu manuko no mu buraruko bushye burengero kubw'umutekano muke uharangwa. Perezida Paul Biya ashobora kongera gutorwa na nyabujya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bananiwe no kumvikana ku mukandida umwe yobaserukira. Ibwirizwa shingiro rya Kamerune rivuga ko ibyavuye mu matora bizotangazwa mu kiringo cy'iminsi 15. Leta ya Israeli iri mu ruhigi rw'umugabo w'umunyapalestina akekwa kwica arashe abanyagihugu ba Israeli babiri akomeretsa bikomeye ugira gatatu mu ntara ya Cisjordania. Abajejwe umutekano bavuga ko wakekwa ubwo bwicanyi afise imyaka 23 y'amavuko yitwa Ashrafu Naalwa. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yise ubwo bwicanyi igikorwa cy'iterabwoba. Igipolisi mpuzamakungu Interpol cyatangaje ku munsi w'Imana ko cyaronse ubutumwa bwo gutanga imihoho k'umuyobozi wacyo w'umushinwa Meng Hongwei yabuze kuva ku igenekezo rya 2025 kwezi kw'icyenda kandi yagirizwa n'Ubushinwa guca kubiri n'amategeko. Ugutanga imihoho kwiwe kwagiye mu ngiro ubwo nyene kandi cegera ciwe Kim Jong Yang yamuka muri Korea y'Epfo niwe agiye kurongora Interpol izimfata kibanza. Menge umushinwa wa mbere yarongoye Interpol yabuzwe ubwa nyuma ku igenekezo ya 25 ukwezi kw'icyenda aho yava mu gisagara cha Lyon mu Faransa ku cicaro cha Interpol yerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa bwari bwahisemo kutagira ico buvuze kuri Menge kuva igihe abategetsi b'u Faransa batangarije izimiragiwe kwa gatanu batangaje ko rero Menge ariko aratohozwa ko kubyo yagirizwa n'Ubushinwa ko yarenza amategeko. Igipolisi Interpol cyashikirije ko kigiye kuzotora umuyobozi mushasha azorongora Interpol imyaka 2 isigaye ya manda yiwe mu kwezi kw'11. Sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo hamwe n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un baremeranije gutunganya uwundi mubonano ugira kabiri hagati y'ibyo bihugu bibiri mu maguru mashya. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire wa Amerika Heather Nauert yavuze ejo ku Imana ko Mike Pompeo hamwe na Kim Jong-un bemeranije gutegeka intumwa zabo kubonana vuba mu biganiro byo kurabira hamwe ibibazo bitaratorerwa inyishu. Itangazo ryo kuwimana cyashikirijwe gato Mike Pompeo ashitse i Seoul muri Korea y'Epfo inyuma y'urugendo rugira kane yarahejeje muri Korea ya Ruguru aho yabonanye na Kim Jong-un. Nayo muri Haiti nyamugigima yo ku rugero rwa magnitude 5.9 yarahitanye abantu bashika ku 11 ikomeretsa 135 mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu ku munsi wa gatandatu nkuko byashikirijwe n'umushiranganji w'intwaro mu gihugu hagati wa Haiti. Uwo mushiranganji avuga kandi ko amazu hamwe n'ibitaro byasambuwe n'iyo nyamugigima. Ikigo cy'igihugu kijejwe gukinga ibiza cyavuze ko ibisagara vya Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme na Torguta ari byo byababaye kuruta ibindi. Igihugu cya Haiti cyongeye guterwa na nyamugigima mu gihe kitari bwanakire. Ibikomere cyari cyasizwemo na nyamugigima yabaye mu mwaka w'2010 nyamugigima yishe abarenga 200,000 isiga abashika umuriyoni batagira aho bakika umusaya.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Amakuru tatangwe ku nkuru ivuga ku byereke amashyirahamwe y'urwaruka anebagura ikumirwa ryarwo mu biganiro byo gutorera umuti amatati y'abarundi. Ibiganiro bishobora kuba ivya nyuma bizobera mu gihugu cya Tanzania kuva ku igenekezo rya 19 gushika ku igenekezo rya 25 ukwezi kw'icumi mwaka 2018. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Inkuru ziva mu mashyirahamwe ahurikiye mu rwaruka zemeza ko atabutumire na bumwe ayo mashyirahamwe yaronse buvuye ku mufasha w'umuhuza w'abarundi kugira iyo mugwi userukirwa mu biganiro byo gutorera umuti amatata ari mu gihugu cy'u Burundi bigiye kubera mu gihugu cya Tanzania. Eric Nsengimana arongoye Ajape Burundi ishyirahamwe maranira amajambere rwaruka rwo muri Afurika avuga ko bigoye kubizoshikwa ko muri ivyo biganiro bizoshirwa mu ngiro mu gihe urwaruka rukumiwe kuko vyabonetse ku rwaruka rwakoreshejwe mu matati yabonetse mu gihugu cy'u Burundi.
Mu gihe bakorana bakavugana urwaruka rutarimwo kandi munzi ko ariko guhishi muri kino gihugu cy'u Burundi cyo gihe murumva ko ibivamwo cyane bishobora kugorana kugira ngo bije mu ngiro kuko ni hamwe ucusanga tuguma mu ruhererekane rw'amakonfli mu Burundi kandi twese twifuza ko amakonfli yohagarara. Dufatiye nko ku vyabaye mu Burundi urwaruka niko rwakoresheje cyane n'ingorane zashikiye cyane urwaruka ntibabone cyane mu banyepolitike mu kurondera inyishu bibagiye abakoreshejwe ngo babashyire inyuma bace bibaza ngo byose byarangiye.
Uyu ari mu baharanira agateka n'iterambere ry'urwaruka yemeza ko urwaruka ari intangere mu guteza imbere igihugu aricyo gituma asaba ko abatunganya ibiganiro botumira uwo mugwi w'abarundi
boha agaciro urwaruka bakamenya ko dushoboye kandi dufite icyo dushobora guterera leta ikareka kwirengagiza ikafata nk'ama ivyumviro vy'urwaruka hanyuma n'umuhuza akamenya ko uruhara rw'urwaruka ari intangere mu iterambere ndetse no muri politike y'igihugu. Ibiganiro bofata umuzi w'ingorane n'abakoreshwa cyane kuko aba muri kahise ku Burundi hamye hakoreshwa urwaruka cyane mu bijanye n'ukonona igihugu ndetse no mu kucubaka naho nyene bakoresha urwaruka.
Uwundi mugwi w'abarundi uvuga ko udashimishwa n'ingeno mufasha w'umuhuza yatumiye abazo kwitaba ibiganiro bigira gatanu mu gihugu cya Tanzania na bakenyezi. Jane Fayogora umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi nashimi ingene bazo serukirwa afatiye ku butumire baronse.
Shikuyu munsi nduko ndavuga hari ubutumire bumwe bw'umuntu umwe asarukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi muzi muri namashira hamwe y'abakenyezi ari muri buna Burundi turagaragaza kubaza abajejwe gutumira ko tabateye ubwoba bwabo kuko ikintu cyose bazokora mukenzi atarimwo twamaze ko turabivuga kandi tuzi ko ari ingingo ziraba igihugu natwe tukaba dutegereza guterera mu iterambere ry'igihugu nk'abakenyezi kandi tuzi ko bashoboye tubona ko ari ingorane gushika ubudufata atabatumiwe mu bakenyezi kuko umukenyezi umwe ntiyosadukira abakenyezi ibice 52 ku ijana abakenyezi bari mu Burundi
uyari mu ndongozi z'abakenyezi mu Burundi yemeza ko hamwe batoserukirwa bikwiye muri izo biganiro agahombo kuba kanini ku iterambere na kazoza k'abakenyezi
none izo ngingo tutaba tugiye gufatwa tutarimo abakenyezi kandi tukaba dufite natwe ibyo dushyira imbere nk'abakenyezi mu iterambere ryacu ubwacu n'igihugu muri rusange ntimwumva yuko tutaba dusigaye inyuma tuhava bidutera ingorane mu byo twategekanije gukora no muri kazoza k'abakenyezi n'ugwaruka cyangwa n'igihugu dusaba ko dutumirwa kugira natwe dushyikirize ibyiyumviro byacu kuko twariteguye twamaze kugira amanama menshi turamaze gutegura ibintu bitari bike byofasha rya fedorute yateguwe kugira natwe twarateguye iyindi nk'abakenyezi turafite natwe ibyo twateguye turabiryamanye buduhamagara twuronka natwe ibyo dushyikiriza kandi byofasha ikintu gikomeye rwose muri kino gihugu
ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yemeza ko rimaze guhabwa ijambo mu biganiro bibera mu gihugu hamwe n'imibonano yakoreshejwe n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni ku Burundi Michel Kafando rigatangazwa n'ingene akarere ko gashaka gukumira abakenyezi ivyigwa byakozwe byerekana ko abakenyezi bangana n'ibice 52 ku ijana mu gihugu rwarukanago rungana n'ibice birenga 65 ku ijana mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze Remo tukivuga kandi kuri ivyo biganiro vyemereje muri kwezi kw'icenda umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mihingo itandukanye ku isi Burundi Solidarity International Libera ntibashira kandi yandikiye umukuru wa komisiyo y'ishyirahamwe ya Afrika Musa Faki Mahamat asaba ku biganiro vyemereje bizohuza abarundi vyoba ibiganiro bihuza bose kandi birongowe n'umuhuza ataho yegamye uyu munsi rero muri aka kanya turi kumwe n'umushyira nahe Libera ntibashira kandi mwiwe neza Libera yabahura muri byo biganiro abarundi bonyene
abarundi bonyene kuko umufasha tutakugira ingufu zikwiye ku nkuko nakutemeye mandere yabigize uno munsi tuvuga yuko ariko arafasha bananiwe kuko uruhara rumwe nibwo rwatsinze nshaka kuvuga murabona ibyirizwa nshingiro ryaratowe ejo bundi barashiraho urya mugwi wa seni ujeri w'amatora
ariko ntaguciyemo professeur Libera ariko baravuga ko na Mandela na nyakwigendera president Mandela atari yorohewe igihe ariko yumvikanisha abarundi
mugabo yasi ingufu nyinshi muri bwa yuko afashe n'ingingo yo gufata ibihano harabambarwo n'uno munsi kugira ubutegetsi buriho bushore kuyaga n'abandi kugira umuti urama uboneke nuko abafasha uhindu abo bashasha bakaza bafite inkubu zikwiye
Musa kandi n'abatavuga ko abarundi bashobora kumvikana igihe bazosubira guhurira yarusha cyanke muri Tanzania mu biganiro bya inshuro ya gatanu Musa aravuga ko atakintu kizova
ntakintu kizova ngo nikivyerekana nuko twumuntu yatwarumvise yuko bari batumiye abantu uno munsi bahinduye amatariki ivyo byose byerekana yuko abariko arafasha begamiye ku ruhara rumwe n'ugusamaza abarundi n'ugusamaza nabo bita ngo bari muri opposition kugira amatora yegereze hanyuma abe nk'uko igirizwa shingiro ryatowe nshaka kuvuga yuko atakintu kizohinduka muri amatora yitwa 2020 kuko turazi neza yuko imbonera kure ariho zoba ziri amaradiyo yasambuwe nazo barugurwa n'ibindi
mu majambo make cyane rwose nk'umuntu utumwe mushya na Libera ntibashira kandi ikintu ku bwanyisho korwa kugira ngo ivyo biganiro bigire ico bivuyemo niki
icyambe nuko uboneka umwumvikanisha mushasha kandi afite ingufu nyinshi ashigikiwe n'amakungu no kuvuga inyo African Nations Unies n'ibihugu byo muri kajya karere ka kuseruko icyakabiri ni guhindura igihugu liberamo kugira abarundi bose ba bifuza guterera no kuvuga abari ku butegetsi Burundi n'imigambwe ivuganwe na leta abari muri opposition abakenyezi ugwaruka impunzi abasoda n'abasivili na diaspora
ibyo
biganiro bidakomeye
turi kumwe kandi n'umufasoni Pamela Mubeza aherutse gushinga urunani rw'amashyirahamwe y'abarundi ahanira neza hamwe n'agateka k'abarundi ku kibazo cy'umuhuza Libera ntibashaka kandi yashikirije mwebwe mu kivuga kwiki
jewe ko ndaje ingwane zikiye mu gihugu n'umwanya bimaze gutwara n'abantu bamaze kuhasiga ubuzima n'ingene abarundi baguma bahohoterwa n'ingene agateka kazi na muntu katubahirizwa kandi bikaguma bibandanya ni ukuvuga ko umenga yuko abajejwe gutorera amatati icyo kibazo baguma babigira bongereza umwanya wabyo je nibaza yuko hari hageze yuko abantu bicarana hamba bigashira bakavugana bagatora inyishu icyo kibazo kigahagarara kuko urabona abarundi baramerewe nabi ari imyaka igeze abantu bapfa ari impunzi ukuntu zingana abantu bafunze ukuntu bangana ari abantu bari kubarahohoterwa ukuntu bangana nibaza yuko ibyo kuvuga yuko umuhuza yohinduka cyangwa hagatorwa undi muntu umenga ni ibintu byo hava bituma ikirigo kiguma cyongerekana cyo gutuma abantu baguma babandanya bari mu magumi bamerewe nabi
ku bwanyu umuhuza arafite uruhande egamiye
sinavuga ngo arafite uruhande egamiye ntaco ndiko ndabona no bivugira no bishingira ko ahubwo je murakwe twedufise ikibazo twebwe tudejwe nayo matati twega barundi nitwe dufise ingorane nitwe tudashaka kwicara hamwe ngo dukitorere inyishu no kuvuga ku ruhande rwa leta no ku ruhande rw'abari muri opposition no ku ruhande rw'abaharanira agateka kazi na muntu dufise ikibazo nitwe tutegereza gutora iyo nyishu nituze turafata ikibazo cy'igihugu ngo tugishire ku tugishira ku bandi bantu nk'uko umenga nibo bari kubatera ingorane iri muri twebwe
mwebwe murasa kizera ko abarundi bashobora gufundika amasezerano cyangwa ingingo zizotuma urundi bwogorora
birashoboka gose mu gihe umwe wese akoze cyajejwe ni ukuvuga mu gihe uri mu gisirikare akore biriya bigisirikare uri mu gatera kazi na muntu akaraba ibimuravye mu gatera kazi na muntu uri muri politiki akaraba ivya politiki hama umwe wese biravye n'igikorwa jejwe dushire hamwe dutore inyishu ni ukuri duhagarika ibi bintu abarundi bararushe abarundi baramerewe nabi igikukiramerewe nabi mu makungu nitwigira izina kuko amaguma ari mu Burundi nitwebwe abarundi si umuntu wo hanze ariko arayatera nitwebwe abarundi tutegereza gutora inyishu kandi inyishu ziva muri twebwe
mu itangazo mwasohoye musa n'abavuga ko amashyirahamwe atari make hari amashyirahamwe menshi cyane rwose mu Burundi adaharanira inyungu za politiki ariko usanga afite ivyiyumviro bitandukanye adashyira hamwe umunsi n'umwe muravuga ko amashyirahamwe atari make yataye umurongo murashaka kudusigurira mukaduha insiguro itomoye cyane
yego cyane nije ndiko ndababwira nyine nuko uzobona mu Burundi nk'amashyirahamwe ajya agateka kazi na muntu ukumva ariko avugira ubutegetsi muri opposition amashyirahamwe ajya agateka kazi na muntu simvuga none amashyirahamwe n'abantu kuko amashyirahamwe yoyo aguma kuri vya ategeza gukora mugabo abo bantu bitwa kubaserukira amashyirahamwe ukumva binjiye mu nzego za politiki ntasiguro nini bifise ivyo nivyo bituma abantu batakaranga mutima bati intumbero bari bafise bigatuma n'inyishu zidatongwa kuko ibintu bisa bimera bimvamwe amadidane ntabakimenya ngo yajejwe kingu ryajejwe kiriya ishyirahamwe rero rije kugira ngo riture iyo nyishu erega ikintu cyose
mu majambo make mufasoni Pamela Mubeza ho kugwiki kugira ngo amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu aharanire inyungu z'abanyagihugu koko
nukuraba yuko jewe ndi mwishyirahamwe ntibaza gukora icyo nishinze ubundi ari muri ndi shyirahamwe akora icyo yishinze mwese no gukora icyo yishinze ntituri abo bantu sinzi ko baba barondera nk'ibibanza cyangwa barondera kuja mu nzego mugabo umwe wese akora icyo uwo agateye akazi na muntu nta ruhande kagira sinshobora kubona ngo umuntu yahohotewe ngo nce manza kubaza ngo ari mu ruhande rwe kugira ngo nemeze ko yahohotewe sinshobora kuvuga ngo kanaka yagize ikibazo yishwe cyangwa yarashwe ngo kuko ari naka yabikoze niyo bikibaye violation de droits niyo bikibaye guhohoterwa
Pamela Mubeza murakoze cyane rwose mushyirahamwe Libera ntibashaka kandi namwe ndabashimiye kuba mwita de Radio Ijwi ry'Amerika. Tubiyutse twese kumunikamo nabandanye kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda. Unaho nchaje tukwashikiriza amakuru ya sport n'imikino yabaye mu mpira zindwe. Z reka amakuru ya sporo cyahere mu Burundi aho dutega matwi mugezi wacu Evariste Nzikobanyana
ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere ku rwego rw'igihugu cyarigeze ku munsi wa 10 mu mpera z'indwi twari turangije kuri uwa gatandatu kuri Stade Rukundo Ngozi Message Ngozi wanganije na Olympic Star w'umuyinga ubusa ku bundi kuri Stade Ngoma y'Igitega igihe cyose hindwi Flambeau de l'Est wo mu ntara ya Rugi wanganije na Kayanza United wo mu ntara ya Kayanza ubusa ku bundi igihe cyose cy'icyenda kuri cyo kibuga nyene cy'ukumugwa mukuru w'intara Gitega Flambeau du Centre wo muri yo ntara watsindiye umuhira na Ngozi City w'Ingozi bibiri kuri kimwe kuri uwa gatandatu Message Bujumbura watsinzwe na Rukinzo FC yose y'Bujumbura igitsindo kime kubusa aho hari igihe cy'isaha y'icumi igihe cy'isaha umunani naho Bujumbura City watsinze Bumamuru wo mu Cibitoke kimwe kubusa kuri uw'Imana kuri Stade Ngoma Gitega Musongati FC wo muri yo ntara watsinzwe na Egrenoir Makamba ibitsindo bine kuri kimwe kuri Stade Prince Rwagasore igihe cy'isaha umunani Rivière watsinze Atletico Olympique kimwe kubusa igihe cy'isaha y'icumi naho Vitalo watanye mu mitwe n'umugwi Leader Dike Burundi Sport for Africa yose y'Ibujumbura ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Vitalo yakimwe kubusa bwa Leader Dike Burundi Sport for Africa abakozi ba Vitalo barangwa n'akanyamuneza ubona ko Vitalo mu nkino 10 maze gukina urukino rwo kuri Imana rwabaye urukino rwa kabiri utahukanye inzinzi uyu numwe mu bakunzi ba Vitalo azwi ku izina rya Vuvuzela
inzinzi nakira ijana kwijana ngira n'abafana urabibona ko ari ngaha nawe uravuga gato Vitalo tupa Vitalo tupa Vitalo tupa Imani
Eka nuru ku ruhande rw'abamenyereza Kanyankore Gilbert batazira yaunde yabwiye ijwi rya Amerika ku uno munsi hasumbe jo bisigura ko umugwi Vitalo amenyereza ugiye kubandanya uronka inzinzi
ego biragaragara ko hasumbe ejo umunezero si cyo kimwe niwo hirya ejo inzinzi twari twitegereje cyane rwose kubera tumaze iminsi tutatsinda twizere ko bitanguye ko twatumaze iminsi myinshi tutabona inzinzi bari match 10 ugatsinda zibiri ni nkeyi cyane ku ekipe nka Vitalo izwi muri iki gihugu n'ahandi hose donc rero byahindutse twizere ko bizoba bibandanya bihinduka n'indi ndwi tukaronka andi manota tukagerageza gusanga abandi hejuru ko baradusize rwose Leader Dike saba keva kandi sibo ko twateguye kurusha ahandi turategura mugabo ibintu by'umupira birahinduka impamvu zituma umuntu atsindwa ni nyinshi mu mupira mugabo rero turategura bigakunda no munsi byakunze turatsinze mugabo ubundi byari byanze ariko rero birarutana iyo byose yuronse amanota atatu n'ingufu ziriyongera gato ubunda yazi ko match kuri cyo tuba dufite ingufu zirushije uno munsi oya evolution ntiraboneka kurusha mugabo je nize ko izoboneka mu minsi iri imbere
ego umugwi mukinye mutsinze mwabonye gute
yewe ntabeshye urabye imigwi yose muri faza rema match 10 aheze gukinwa mu migwi yose nta ikipe twavuga ko iri hejuru y'izindi amakipe yose aranganya bose bacyafise courage nyinshi tufise abajene benshi muri iyi championnat urabye ugafata moyenne y'abajwe nka majanane bari muri premier division n'abana bafise entre 18 ans na 22 ans ni ibintu byiza rwose urabona ko bose bakina nishaka nta ekipe kwereka ko umupira ufite fond de jeu umupira usumba abandi ha rero akarusho ni determination no gushaka gukina biriko biraza kuri twese ndivye ko tuko turategura amakipe yose ntaryamye biracyagaragara ko nta ekipe iri hejuru y'izindi ni byiza ibyo ubajije si cyo kimwe no gusingwa cyane kunganya iyo tuyaronka iyo tuyabura uno munsi byari kugenda bisubira inyuma cyane ngaho unakarusho ndize ko iyi courage tubakuye ngaho abajuwere na dimanche kuri kibazo bazotera imbere kurusha uno munsi n'ahahise
ngamenya ko muri rya higanwa ryo gukura namwo rihuza imigwi iserukira bihugu imigwi izoja gukina inkino za nyuma z'igikombe cya Afrika cya 2019 izizobera muri Cameroon umugwi w'intamba mu rugamba uza watanguye imyiteguro ukaba witegurira gutana mu mitwe mu ndwi zibiri n'umugwi kira gihugu wa Mari Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
unaho dukwitire mu Rwanda dutega amatwi mu ngenzi wacu Jean Claude Munyandila
mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu kuri Stade Umuganda mu mujyi wa Gisenyi habereye umukino guhatanira igikombe kiruta ibindi Super Cup uyu mukino wahuje ikipe ya APR FC yatwaye igikombe cya shampiyona na Mukura Victory Sport yegukanye igikombe cy'amahoro mu mukino woroheye APR FC ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yatwaye Super Cup itsinze Mukura Victory Sport ibitego biri ku busa byatsinzwe na Muhajiri Hakizimana na Isa Bigirimana mu gice cya kabiri Kapiteni wa APR FC Jean Baptiste Mugiraneza avuga ko batewe imbaraga nuko abafana ndetse n'abayobozi babo bababaye hafi.
Mbere na mbere ndabashimira kuba bakomeza kutuba hafi igihe bibaye byiza n'igihe bitabaye byiza. Muri weekend yashize ubwo twatakazaga igikombe cy'agaciro, abafana ntago bigeze bacika intege, natwe byaduteye imbaraga nk'abakinnyi bituma tuza kwitegura hakiri kare. Nkuko nari nabibijeje nababwiye yuko tugiye gukora ibishoboka byose tugakosora amakosa ataragenze neza kuri match ya Rosso kugira ngo tubashe kwagarura ibyishimo bari babuze. Kubw'amahirwe turakibonye, nashima Imana mbere na mbere, ngashima abakinnyi bagenzi banjye n'abayobozi batuzanye hano kwitegura hakiri kare, ndetse ngashimira abafana by'umwihariko.
Ku rundi ruhande, Mukura Victory Sport yatsinzwe idakozemo mu bakinnyi bashya yasinyishije bagaragaye mu mukino w'ejo bundi kwa gatandatu, higanjemo abari barananiwe gutanga umusaruro mu makipe bari basanzwemo. Abo ni Onesime Twizerimana wasezerwe na APR FC, Janvier Mutijima wakunze kwicara ku ntebe y'abasimbura muri AS Kigali, Yusuf Munyakazi waje aturuka muri Musanze FC na Bertrand Iradukunda wari kuwe n'ikipe ya Police FC. Bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda barimo kwibaza niba aba bakinnyi b'umutoza Francis Haringingo bazashobora kwihagararaho mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika rizatangira mu minsi ya vuba. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, ejo ndi kwa gatandatu habaye isiganwa ry'agace ka munani mu irushanwa ry'igihugu Rwanda Cycling Cup. Aka gace kari kagizwe n'urugendo rwo kuva i Musanze berekeza i Rubavu bakazenguruka mu mujyi wa Gisenyi. Aka gace kiswe Kivu Race kareshyaga n'ibirometero 120 ku bakinnyi bakuru n'abatarengeje imyaka 23 n'ibirometero 96 mu cyiciro cy'abakinnyi b'ingimbi n'abakobwa. Eric Manizabayo ukinira ikipe ya Nyabihu niwe waje ku isonga, ibirometero 120 abinyanyagira mu masaha 3 iminota 15 n'amasegonda 58. Uyu musore aratubwira ibanga yakoresheje ngo yegukane umwanya wa mbere.
Andi makipe yakuru yashaka b'imbere aragenda bafata kuri rap ya nyuma, ubonye tubafashe mu turwanya ndavuga ati njye ngiye gucomeka kwa twa turimo turi abantu batatu tunganya imyaka, ndavuga ati ngiye gucomeka ntibashyiremo hagati, ntibashyiremo hagati gara kuba birangiye ntabwo nenda tsinda haje rero basanga z'ubwenge baje inyuma.
Mu cyiciro cy'abajeniyoro wabaye wa mbere ni Eric Muhoza wo mu ikipe ya Amis Sportif y'i Rwamagana, naho mu bakobwa uwahize abandi ni Valentine Nzayisenga ukinira ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu. Hasigaye uduce dutatu kugira ngo irushanwa Rwanda Cycling Cup ry'uyu mwaka rirangire. Utwo duce ni Karongi Challenge iteganyijwe ku itariki ya 28 uku kwezi, aho bazasiganwa bazenguruka mu mujyi wa Kibuye. Hari kandi agace ka Kigali Musanze Muhanga gateganyijwe ku itariki ya 10 mu kwezi gutaha, hakaba n'agace gasoza aho abakinnyi bazazenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali ku itariki ya 15 Ukuboza. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuyote njiti mwese kumuniko mwana banda nye kumviliza iladio ijibu ya Amerikani Samia na i Washington DC mkiruni mkira Rwanda.
Banyo anyi ijibu ya Amerika. Urete kutukumvira kumirongo ya FM, kumirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mshora kutukumva vitriye kuma telefone ya nyungendan. Kubatukumva mwini muri Tanzania, muhamagara kunimero, guteranya, kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yaba ifite ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave. guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Tumwe se mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akane ko gusomera engineer yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye kuri micro nkari kumwe na Frederic Nkurikije makuru nayo mashikizo na Louise Bwirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.